Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshu timwe si duteramanye muri kumwe na Frederic Unikije. Mu Burundi twumvikana ya ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Mu Burundi haraye hashikirijwe icese umugambi mera nk'abandi uje gufasha abarundi ntaho nikora mu kubatunganiriza imigambi iterambere kugira ngo bave mu bukene barimo.
Ihangiro ryo mugambi n'ubukingira no gutegamiriza neza hazoza abene gihugu bose mu gushyigikira abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga, abagize impanuka z'akazi, abafite indwara zituruka ku kazi cyangwa mu gihe mu miryango babuze.
Uyu ni Perezida Burundi Evariste Ndayishimiye. Ibitigiri by'abakobwa b'impunzi z'abarundikazi babyara batarashikana imyaka 18 birabandanya kwiyongera mu Rwanda cyane cyane mu bisagara. Abajejwe amagara y'abantu muri Sudani batangaza ko umuntu umwe yishwe arashwe abandi batari bake bagakomereka mu myerekano yabaye ku munsi w'Imana ku murwa mukuru Khartoum hamwe no mu bindi bisagara. Kuri uyu wa kabiri Ubushinwa bwatangaje ibihano ku bakozi bane ba Leta ya Amerika bo muri komisiyo y'ubwisanzure bw'amadini. Aya makuru hamwe n'andi twateguriye ni mukanya ntiyagire ahumuja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyatangurire ku nkuru yo muri Sudani aho abajejwe amagara y'abantu batangaje ko umuntu umwe yishwe arashwe abandi batari bake bagakomereka mu myerekano yo kwiyemeza abategetsi ba gisirikare yabaye ku munsi w'Imana ku murwa mukuru Khartoum no mu bindi bisagara. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Abantu bihumba majana n'amajana ku munsi w'Imana uheze baragize imyerekano y'ukuyamiriza kudeta ya gisirikare yabaye ku itariki 20 y'ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka w'2021. Inteko zijejwe umutekano zaciye zibashwaramwo zibarasa imyuka ibabaza mu maso. Abari mu myerekano bagerageje gukoranira imbere y'ibiro by'umukuru w'igihugu aho bashoboye gushika mu bwari bubaye ubwa mbere inyuma y'indwi zitari nke z'imyerekano. Yamara abajejwe umutekano barabashwiragije mu nyuma yaho. Abajejwe magara y'abantu bavuga ko abantu bagera ku 331 bakomeretse ku munsi w'Imana urangiye, harimwo babiri barashwe mu mutwe mu gihe abandi batari bake bakomerekejwe n'imyuka ibabaza mu maso. Ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye, ubushikiranganji bujejwe magara y'abantu bwaramenyesheje ko abantu 123 bakomeretse igihe bari mu myerekano abapolisi bakabasuka imyuka ibabaza mu maso. Imyerekano ibandanya kubera muri Sudani ishigikiwe n'imigambi itavuga rumwe na leta yiyamiriza intwaro y'igisirikare.
Urakoze Fidele. Sentare muri Afrika y'Epfo yahaye uburenganzira uno munsi kuwa kabiri Jacob Zuma yahoze ari perezida w'ico gihugu bwo kunguruza ku ngingo ya sentare yo kumusubiza mu munyororo nyuma yaho arekuriwe hisunzwe amagara mu kwezi amagara yiwe mu kwezi kw'icenda kuyu mwaka. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
No kuvuga ko azoshobora guhimbaza Noel ari muhiriwe. Zuma afise imyaka 79 muri iki gihe yaciriwe gupfungwa amezi 15 kubera gukengera sentare. Inyuma yuko yihojeje itegeko ryo kwitaba umugwi w'igihugu jejwe gutohoza ibyaha bya ruswa yagirizwa. Yarishikanye imbere y'ubutungane kugira atangure umunyororo wiwe ku itariki 7 y'ukwezi kw'indwi mu byatumye haba uruhagarara muri Afrika y'Epfo rutari bwibonekeza mu kiringo cy'imyaka itari mike. Yarekuwe mu kwezi kw'icyenda kubera amagara yaramukitse. Yamara mu ntango z'uku kwezi sentare nkuru muri Afrika y'Epfo yategetse ko asubizwa mu munyororo. Iyo sentare nyene uno munsi wa kabiri yafashe ingingo yuko Zuma yoshobora kunguruza ku ngingo yafashe muri sentare iri hejuru yayo. No kuvuga sentare kizigenza yungururizwamo imanza. Intwaro ya Zuma igihe yari perezida wa Afrika y'Epfo hagati y'umwaka w'2009 n'umwaka w'2018 yaranzwe n'ivyagirizo vya ruswa. Yarahakanye ko ari amakosa yakoze ku vyaha vyose yagirizwa, ahubwo avuga ko ariko akurikiranwa bifatiye ku mpamvu za politiki.
Kuri uyu wa kabiri Ubushinwa bwatangaje ibihano ku bakozi bane ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo muri komisiyo y'ubwigenge mu vyerekeye amadini. Ivyo bihano biri mu rwego rwo kwihora Amerika kuvyo iherutse gufatira Ubushinwa. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Ibi bihano bije byiyongera kugisa n'intambara yo kwihimura naho hagati y'ibihugu byombi ishingiye ku bibera mu ntara ya Xinjiang. Amerika yanze kwinjiza ibicuruzwa bivuye muri ako karere ivuga ko bikorwa n'abantu bakoreshejwe ku gahato. Abaharanira uburenganzira bwa muntu nabo bakomeje gukangurira abantu kutitabira imikino ya Olympique yo mu gihe cy'imbeho iteganijwe mu Bushinwa mu kwezi kwa kabiri gutaha. Ubushinwa ariko burahakana ibyo bushinjwa byo guhohotera abaturage. Mu rwego rwo kwihimura nabwo bwahamagariye abaturage babwo kutagura imyambaro n'inkweto bikorewe mu mahanga. Umuyobozi wa Komisiyo ya Amerika y'ubwisanzure bw'amadini n'abandi bakozi batatu bayo ntibemerewe kugera mu Bushinwa, Hong Kong na Macau, kandi imitungo yabo iyo ariyo yose baba bafite mu Bushinwa yafatiriwe, nk'uko umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'icyo gihugu Zhao Lijian yabitangaje. Ubushinwa bwavuze ko buzihimura kuri Amerika nyuma yaho Minisiteri yayo y'imari itangarije ko buhohotera abanyamuke bo mu bwoko bw'Abawigur n'abandi banyamuke bo mu idini ya Islam mu ntara ya Xinjiang. Ubushinwa kandi bushinjwa gufunga abantu mu kivunge, guhatira abagore gukuramo inda n'irindi hohotera, ariko bukabihakana. Buvuga ko Amerika ikwiriye kureka kwivanga mu mitegekere yabwo, kandi ko mu birebana n'ibihano buzayigerera mu kebo kamwe n'ako Amerika ibugereramo.
Muri kumurabandanya kumviriza iradio hijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru tuyatanguriye mu Burundi. Mugambi Mirankabandi uje gufasha abarundi mu mice itandukanye na cyane cyane bantawunikora mu kubatunganyiriza imigambi iterambere kugira ngo bave mu bukene barimo. Bishikirizwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho asaba ba musitanteri na ba buramatari kugira wabo kugira ngo bashore gushika kwibankangiro bihaye. N'inkuru ya Desire Hatumimana.
Uwo mugambi mera nk'abandi uzokoresha amafaranga yatanzwe n'ibanki y'isi yose angana na miliyoni 150 z'amadolari ya Amerika, yaba miliyoni 300 amafaranga y'amarundi, azokora mu kiringo cy'imyaka 5. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari kumwe na ba musitanteri, ba buramatari, abakora mu bushiranganje bwo gufatana mu nda be n'amashyirahamwe akora mu gisata cy'imibano, yaramenyesheje icyo mugambi uje gukora guhera mu ntango z'umwaka ugiye gutanga mu 2022.
Ihangiro ry'uwo mugambi ni ugukingira no guteganiriza neza kazoza abene gihugu bose mu kubafasha gushyigikira ubuvuzi bubereye kandi butavuna, mu kwitwararika indero y'abana mu mashure, no mu kubarosa amikoro abasahiriza mu gihe bashikiwe n'ingorane mu biringo bitandukanye bigize ubuzima bw'abantu, nko mu gihe bakitswe n'amagara, mu kwarika abibarutse, mu gushyigikira abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga, abagize impanuka z'akazi, abafise indwara zituruka ku kazi cyangwa mu gihe mu miryango babuze.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramenyesheje abakora mu bisata by'imibano be no guteganiriza kazoza abakozi ko bakora nabi akazi kabo, bigatuma harabaja mu bukene kandi ari bo bivuye ko. Yabasavye kwitaho abo bajejwe mu gukoresha neza uburyo bwabo batabishoboye bakabisa abandi.
Nivyo vyarabananiye, nta kibazo. Murabimbarira muti vyaratunaniye, hanyuma nze ndavyikorera. Turi kumwe kugira akanga namenyereye kuhembwa mwicaye. Umwaka ugira utangure uzo umwaka wundi. Naganda yabwiye. Vyabananiye. Nzoza kubyikore kandi aho ndabakebuye nagira ndabwire ko ajya amahera mu ofise sayi wanyu sayi inesese sayi onepere sayi mitiwere na mahera yabajya bakotije mwebwe murabakozi babo mutemeye ko babaha amategeko. Nzobaserukira je ndabaha amategeko. Twe twaje kuba basuku babene gihugu, none dushaka badufashe. Ndababwire kugira wemere kubindongoza, banza wemere ko wishoboye, utishoboye taha.
Mwishyirahamwe INSS rijeje gutekaniriza kazoza abakozi, basanga kugeza uno munsi hari abakoresha batarumva akamaro ko kuziganiriza abo bajejwe. Iyo ngeso mbi ituma harabugira ko ingaruka iyo bahuye n'ibibazo bitandukanye bituruka mu mirimo yabo ya misi yose. Bishikirizwa na Bukeye Dushaka Eric, umuyobozi ajejwe ivyigwa muri INSS, asaba abajejwe intwaro kubafasha kugira ntihagire umukozi n'umwe abaho ataziganirizwa n'umukoresha wiwe.
Twagaraye mudutahure turafite amaja akorera mu ntara, tuzosaba rero abashefu d'agence baze kurabanya kwa baburamata babazanirwa urutonde mudufashe abo bantu b'abanywana, kuko dutegereza kuduza cya gitigiri tukava ku 100,000 tukaduga imbere. mwumvise abanywanyi ko ari 200,000 umunsi twashaka ku miliyoni 10 na zinga n'abandi biyongereko kandi bishya bifasha no gutunze bwa NSS bwisununura mbere na kaga pansi tugashaka kudugura kwa naho kava
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasavye ashimitse abajejwe intwaro n'abakora mu gisata c'imibano gukura amaboko mu mpuzu kugira abageze mu zabukuru imfuvyi n'abantu bonikora bafashwemwe bigaragara yamenyeshe ko igihugu kitazoba kiratera imbere mu gihe kizoba cuzuye amarerero y'imfuvyi abagenda barasegerereza n'abageze mu zabukuru batagira ikibasahiriza. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Ibitigiri by'abakobwa b'impunzi z'abarundi bavyara batarashika imyaka 18 birabandanya kwiyongera mu Rwanda cyane cyane mu bisagara. Zimwe mu ngaruka zijana n'ivyo vyago no guheba amashuri hamwe no guhebwa n'imiryango yabo. Hari amashirahamwe mu mashirahamwe agerageza kubaha icizere kugira ngo basubire mu buzima usanzwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Cavera. Niyo nkuru hari i Kigali mu Rwanda.
Ariko navuze ati ninda yikora mwese nkapfa biragenda gupfa ndavyakiranuka yuko wenda buzima busokomeza.
Uyu ni umwe mu bakobwa b'abarundikazi yihunganye atari kumwe n'umuryango wiwe. Weco kimwe n'abandi bagenzi we bahuye n'ingorane zo kubyara bakiri bato, bavuga ko bigoye kwakira ubwo buzima bushasha bwo kurera umwana, kandi nabo baba bagikeneye kuregwa n'abavyeyi. Barasigura ibituma bikuru bikuru bitera inda z'indaro muri ubwo rwaruka.
Ubukene nkavugamo ubuhunzi, nkavugamo kuba umuntu agufise ko ububasha ari mu kazi canke mu ishuri.
Nabyaye mfite 14, sinari nzi ngo kuba umubyeyi bimeze gute, biragenda gute. Odonko nta ndwara nzi umwana ndamukunda gute, kuko nanjye hari urundi rukundo nari nkeneye ku babyeyi.
Ingaruka za mbere bagira ni uguheba amashuri, gutabwa n'imiryango, kurabwa ribi mu kibano n'ibindi.
Ugasanga bakwitse indaya, umwana yananiranye kandi atari ko warunameze, watwaye inda y'ikinyendaro,
impinduka igitutsi, yabaye indaya yarishushanyaga n'umupagani, ibintu nk'ibyo. N'amashuri yanjye urugafekto kuko nicaye imyaka 2 nasubira ku ishuri, nkajya gushaka ahantu akazahatura umwana ntacyo washobora.
Icyo bikoze barahuriza ko naho bigoye umwana yavutse we wataruhara aba abifisemo, kandi ko abwirizwa kwitabwaho.
Every morning ndabyuka ngo atagomba kubaho neza uko ntawe yagomba kwiga amashuri nk'izi, kabone icyo kurya akambara. Turi abantu turashoboye, n'abana bacu bakeneye kurerwa bakagaragara muri sosiyete. Ntavuga ati dore wa mwana utagira se, dore wa mwana ikinyendaro, mubakire nabo n'abana. Natwe turi abakobwa turashoboye, ejo n'ejo bundi twateza imbere igihugu.
Bamwe muri bo ndetse baragiye hamwe mu gisagara cya Kigali bagira ishirahamwe ribahuza kugira baje bararemeshanya, nk'uko Aline Munezero yashoboye kwegeranya abatari bake abivuga.
Abana bacu bamenyane tugenderanire, kubera kesho usanga imiryango yaradutaye yaratwibagiye, bigatuma rero bihebura canke baja mu busambanyi batwaye nabo bana, baca bigisha abana babo abahetse ingeso mbi. Kuko turi hamwe ashobora kumusigaranira nka jewe nkamusigarana, akaja gukora yataha ku mugoroba akamuhitana, tukaba dufashije uwo mwana akumva ko ari mu muryango atatawe.
Bamwe mu bavyeyi baganiriye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko ikibazo c'ubukene ari co nkwezi y'amarere mu gwaruka, cane cane abakobwa b'impunzi. Banura ubwo gwaruka kwirinda kugwa monyosha mbi nyabuna bakabumbwa na duke bafise. Agnes umwe muri abo bavyeyi ahamagarira abakobwa bavyariye iwabo kutiheba, ahubwo bakiyakira bagasubira kubananya ubuzima naho bigoye. Izo manoro nizo n'ishirame Caritas rikorana n'ishengero Katolika ritanga mu gusaba abana bakiri bato kwirinda kugwa muri izo ngeso mbi. Kubamaze kwibaruka, Caritas ribereka ko hakiri amahigwe yo kwiteza imbere, nk'uko bisigurwa n'umufasoni Esteri yigisha bene abo bakobwa kuja mu makoperative mu ntara ya majepfo y'u Rwanda kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika.
Agahera ku gishoro gitoya, agahera ku bushobozi bukeya, bugenda buza buhoro buhoro, kuko n'abandi bose muri sosiyete nta handi handi babukura, ntabwo ubwenge baba babutwaye. Ashobora guhera ku dufaranga duke, ashobora guhera no ku gishoro cy'abantu. Abantu uburyo ni amaboko, cyizere mbere na mbere nabyo ni igishoro.
Abantu 5 10 angahe birakunda
birakunda cyane cy'ingenzi nuko ubu ufite vision ukagenda wongera
amashiramwe nk'iry'abarundi FMV Forum pour la mémoire vigilante rifadikanije n'iry'abanyamerika Coalition internationale des sites de conscience yahisemwe kwigisha abakobwa bagize izo ngorane kutiheba Ferdinand Ayiragije aserukira imbere y'amategeko FMV arasigura intumbero y'inyigisho zabo
gusova gukiza ubuzima bw'abakobwa n'abo bana babo barihebura abo bana babo ugasanga bakuranye igikomere ugasanga ni nabo babayemo bavuyemo abagizi ba nabi twashatse ko bagira icyizere hanyuma icyo cyizere baheze nabo bongere bakireme mu bana babo
hari ni wabwiye ijwi rya Amerika ko yahinduye umugambi mubi yarafitiye umwana Gibungenze kubera impanuro yahawe muri benizo nyigisho
yewe narifite umugambi wo kuba nayikuramo ariko ubu ngubu numvisha atari njye njyenyine umugambi mubi nawe uhagaritse nzamubyara nta kibazo
nayo ibitigire vyabo bigeme bigoye kumenyekana umuhari w'abakenyezi b'abarundikazi inamahoro wemeza ko ashoboye guharura abarenga ijana na mirongo itanu mu myaka ibiri amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi yiyemeje kuba hafi abo bakobwa babyariye iwabo kugira ngo agateka k'abana bavutse kubahirizwe nko kwandikwa mu bitabo bya leta aya ndetse yabwiye ijwi ry'amerika ko binakenewe azofasha kugira uwateye inda umwana akiri muto akurikiranwe imbere y'amategeko mu gihe byaboneka ko yamufashe ku nguvu canke yamubesha akoresheje amaronko abo baharanira agateka k'abakenyezi n'abigeme bahamagarira uwafashwe ku nguvu wese kwitura inzego za leta zimwegereye Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Claver tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika isamenyera i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
vanira irakoze n'igeme ndamenyereye kuvuga imyaka ya
Miss Vanilla irakoze numwigeme umurundi kazi aruka gutsindira urugori rwa Miss Philanthropy rwabagira neza mu karere ka Afrika y'ubuseruko ni mu mahiganwa yabaye ku itariki 11 ukwezi kwa Kigarama muri aya mahiganwa yashikirije umugambi wo kwitaho no gutorera inyishu ibibazo by'abana bavukira mu mabohero mu gihugu yaganiriye na mugenzi wa Choriana Itangishaka
Vanilla irakoze numwigeme ndamenyereye kuvuga imyaka yanje ni imyaka 25 niyo afise nkabanza umurundi kazi naheruka mu higanwa gyiswe Miss Philanthropy Africa icyo higanwa cyabereye mu gihugu cya Nigeria muri Abuja Miss Philanthropy Africa shoboye kuyivuga iteguwe na Miss Philanthropy Africa Initiative nayo ikaba irera abigeme b'abanyafrika kugira bashobore guserukira abandi abigeme umutsi abigeme bose umutsima wo gushaka guhindura Afrika abigeme kandi bashaka guhindura no guteza imbere abana ba Afrika abigeme ba Afrika ego
abatarabe babizi uko barusanzwe barakimwe yandi mahiganwa ayandi mahiganwa wagiyemo mbere y'inyina yahe byari bimeze gute naho nyine
mu 2017 naragiye muri Miss Burundi hanyuma ndaja muri Miss University Africa muri 2018 mu 2017 nari mfise iyo projet nyene yo gufasha abana bavukira mu mabohero babarere kwayo hamwe n'abavyeyi babo egome niho rero mu bunye mu mwaka wa 2021 nashoboye kurangura novuga ati uwo mugambi fashijwemo n'ihiganwa rya Miss Philanthropy Africa nkuko babivuga rijejwe n'ihiganwa rijejwe gufasha Afrika rijejwe gufasha umwana w'umunyafrika n'abigeme egome
yego urakoze cyane ayo yandi mahiganwa wagiyemo n'irihiganwa uri kurajamwo turakunze kuganira kenshi n'abigeme bari mu mahiganwa atandukanye y'aba miss ayo mahiganwa wagiyemo umaze mu gihe uretse ko kumbure uramenya abantu benshi urashobora kumbure nk'ubu kuja mu bindi bihugu icigwa uhora uhakura muri buri higanwa ugiyemo ni nk'ikihe ivyigwa ukakura nibi
icyo kibazo murakoze kukimbaza icyo ushobora kuvuga nuko nuko nababwiye natangwe muri Miss Burundi 2017 sinabaye wa mbere ndaje muri Miss Beauty Africa ntabwo nabaye wa mbere novuga ati bwa mbere nta butsindwa ahaji utanguye ko watsinzwe novuga ati kabisa bwa mbere wabatsinzwe mu mutima nimba wowe ufise ikintu ushaka gushikako bandanya hariyo uyundi muryango ushobora kuguruka kubera yuko ikintu cy'amahiganwa si kuvuga yuko abatogwa baba barushije ibindi bintu byinshi cyane gose abandi ariko usanga aba batogwa ibihugu byabo biba byarafashije cyane bikagaragara ugasanga na makriteri arimwo kugira utogwe bidasigura yuko udafise ubwenge cyangwa ubwiza cyangwa ibindi bintu basaba donc shatse kuvuga ati uwari we wese ashobora kuba ari kwarumviriza kino kiganiro ashobora kuba yifuza kujya mu mahiganwa ntate ibyizigiro cyangwa acike intege nta butsindwa hari arabandanya agakora
ni ukuvuga ko igikuru ni ukuja ahabona ukerekana impano zawe ukerekana ubwenge bwawe
natsinzwe sishoje kandi ni benshi bashobora kuguca intege donc ntibemerere nabo bantu babaca intege babwira ati watsinzwe nta utsindwa hari sitano kubera navuze ati no ndashoboye ibinye ndifuza kubishikako ibinye birashobora gufasha umwana w'umunyafrika umwana w'umurundi umwana wo mu karere novuga ati kacu ka East Africa
ego
nuko icyo nico cyikwa nakuye egome niyo shatse kuvuga bitandukanye yokuba utowe biraguha platform biraguha izina biraguha kumenyekana bigatuma icyo gikorwa ushaka gukora coroha kandi bitavuze yuko udashobora no gutangura men yuko utaba watowe ego nivyo
none muri aya mahiganwa hoho bari ibintu hoba hari ibintu bishobora kuba bitagenda neza kumbure byo cintege umwigeme cyangwa ibituma bamwe bataja muri ayo mahiganwa byo bari nk'ibihe biba biri muri ayo mahiganwa
okay umbajije kibazo kigoye kandi cyoroshye kukinyishura hari ikintu no vuga cyaba Mr. mahiganwa nticoroshye abantu ashakwa bayibona ku masanamu umuntu akagira ngo ni ukwifotoza cyangwa iki mugabo birarenza aho novuga ati harimo stress rero umaze no gutorwa cyangwa umaze no gushika imbere niho bigoye cyane twaba twumva hari bamwe batagira uko bahuza n'abatwara n'ababatwara bidasigura yuko batabari mu nzira yo cyangwa batabafise mu bari mu gifaransa raison kubyo ariko barashaka kuvuga mugabo ugasanga nyene ufise aho bivugira cyangwa nyene abandi bayibona umengo byose ni sawa ariko si sawa kuko twaragiye turabona amahiganwa amwe amwe ahagarikwa bihagarara sinzi ko mwabonye hariyo Miss Blondie igeze kuhagarara turamara nk'imyaka ingahe itaba
yego
kubera yuko hariho ibitari bigenda neza ariko imana ishimwe nibaza uyu mwaka benshi barashimye yego donc bisigura ati ibyo nishobora guca intege umuntu ibindi bihugu hashobora kuba hariho nk'amashyirahamwe ashobora kuvugira abo bakobwa cyane cyane hageze ikintu cyo nk'amakontra niho usanga kenshi mudahurizako mwebwe muba mukiri abakobwa hariho na bamwe muba mukiri kumwe usanga baba bafise nuvuga ati ubwoba bwo kuvuga ugushira amanga cyangwa abandi bagaca babitwa no gushira isoni kubera avansi ikintu ariko ugasanga icyo ariko ugasanga icyo kintu ntikikwavantaja cyavantaja bajya babatwara aho rero ni kumenya ingene ubyifatamwo urondera uvuga ati nk'umuntu yize amategeko agashobora kugusigurira konta ahanini nicyo gikunze kugora abantu kuko ari igihe usanga hariyo n'abashaka kuba sinyisha nk'amakonta mutaratoga ugasanga amakonta natahuritse bisigura utari umuntu avuga ati jyewe ndabihagaritse ndashoboye kuvuga ati oya ni ibintu bitaba byoroshe ubushaka kujyamo wese aramenya ingene abyifatamwo kandi byose bivana nawo muba muri kumwe ambugishije ukuri ko ibintu uko biba bimeze
birumvikana cyane kuko nkuko bivuze sama foto gusa no gusa neza imbere y'abantu ariko birasaba yuko ubufise ubwenge bwo kumva ico kontra ivuga jukumva ico uzokora ishingano ryawe ngene uzorirangura haba hari mutuntu twinshi umwigeme abakeneye guhanga amaso abakeneye kwitaho imbere yuko atangura ivyo bikorwa byo kuja mu bamise none wowe wavuze yuko maze kuzijamwo zibiri zitatu ubona iki gikorwa cyo gukorera imigambi yawe biciye mu bamise biciye mu mahiganwa uzokibandanya mu yandi mahiganwa canke wifuza kuzokorera mu buhe buryo mu myaka iri imbere cyane cyane nk'uko iki gikorwa wihaye cyo kugerageza gufasha abana bo mu mabohero
murakoze kuri icyo kibazo aho nobanza gushimira nka Miss Philanthropy Africa Initiative yo itanga platform yo gukorera ko bikaguha izina bikaguha kumenyekana bikorosha n'umugambi wawe ni novuga ati nicyo kintu cya mbere cyane iyo platform iriko iramfasha hanini nubwo ntazoba nkiri muri ayo mahiganwa nzobibandanya kuko namaze kugira novuga ati izina muri ako kanya uragerageza gukora ku buryo nimba ushaka kugira ubuzima bwawe uramaximiza ikintu cyose uramaximiza umwaka wose wa henye yawe kugira nubwo uzohera uzo wakoze ikintu kizoba cyakoze kuri sosiyete yawe no mu karere ushobora kuba wara towemwo ni kuvuga yuko nubwo umwaka uzaba waheze uyu mwaka utangwe ndifuza gukora ibintu byinshi bitandukanye ku buryo nubwo hobaye mu 2023 nzoba nubakiye ku kintu kizoshobora kumfasha no kubandanya gukora n'indi myaka yose izobisigaye atari kubikora gusa kuko uko imyaka igenda niko imyaka yiwe yegereza yo gutaha nitubaho eternelemo ariko ahanini umuntu nuko impacta nuko influence abandi gukora icyo kintu kuko twebwe turabagenda ariko ahanini abari nyuma bakatwigira ko ukababwira ko byoroshye ntajewe kubyerekeye abana bo muri prison nivyo ntihoroshye gukorera mu mabohero ariko birashoboka nifuza yuko shobora kwereka abantu ati ibintu bigenda uku abana mu mabohero bakeneye ibi n'ibi turi kumwe ntari jenyere byose birashoboka kuko amabohero aratandukanye amabohero ni menshi amahore mu karere ka East Africa ni menshi abana badukeneye twese ego
ni giki cagutumye wiyumvira iki gikorwa wabonye icyo kibazo cifashe gute mu Burundi aho usanzwe uba uri
ubwa mbere novuga ati nagiye kumenya yuko abo bana babaho nkuze nari mfise nk'imyaka 16 hariho novuga umukuzina itwa Gaga Ansira Gracia bamwe amashaka kuba muzi yatanguye kuzaragendera abo bana bigitangura natahura umengo ni aba mineur sinumva yuko akana gato akabebe kuja kuba mu mabohero ariko akambwira ati oyaha ni umwana muto numva ndatangaye numva nkiyumvira none babayeho gute eskariyo none abantu babazanira ibintu muri prison numva ntanguye kwiyenteresa ntanguye gushaka kumenya ubuzima bariko barabamwo bw'ukuri hanyuma nkaronka amakuru atandukanye imwe avant naragiye yo njanye n'ishyirahamwe association yitwa Petit Solitaire uyu mukuzina arimwo akaba ariyo atwara ndabona ingene babayeho hanyuma ndabigira umugambi muri Miss Burundi.
Turagushimiye Oriane n'umushitsi n'umutumire wawe inshuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye abagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviza ibindi biganiro bya radio ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.